bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi no radio hano muri ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ikaze mwese mu biganiro twafitiye kuri uno mwanya.
Ninzu bakagurisha kugira barabe yuko ukuntu boronka itike bakagenda none bamwe bariko barajya natwe inzara iratwishe umva wacukuma nga tumugenda ukacubwiyo nyene.
Uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi asigura igituma hari impunzi zahungutse ziva mu ikambi ya Rusenda muri Kongo zibandanya zija gutora imfashanyo muri iyo kambi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu nk'uko twaye bamenyereje uno munsi. Turabafitiye kandi ikiganiro cy'amagara y'abantu aho tuza kubayagira ku kamaro k'amazi meza mu buzima bwa kiremwa muntu. Muraguma hagufi ya maradiyo yanyu ibyo byose ntibacike. Kumbanze ndabwire muri make kwa makuru ava mu butegetsi bwa Uganda avuga ko perezida Yoweri Museveni aza yaremeje itegeko rikuraho imyaka y'amavuko umukuru w'igihugu atorenza kugira ngo yemeregwe kwitoza. Umuvugizi wa perezida Don Wanyama yatangaje kuno wa kabiri ko perezida Museveni yemeje iryo tegeko ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12. Ibyo bikaba bimuha uburenganzira bwo gushobora kongera kwitoza kurongora igihugu umwaka wa 2021 ndetse n'indi nshuro izokurikira nyuma yaho mu gihe yovyipfuza. Inama nshinga amateka ya Uganda igizwe ahanini n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi yari yemeje iyo nteguro y'itegeko y'inyanyura ibwirizwa nshingiro hari ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12. Kiza Besigye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Uganda yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko atagitangaje kirimwo kandi ko perezida Yoweri Museveni ariwe ari hejuru y'izo mpinduka kandi kindi ngo nuko ariwe bigwenyene vyungukira. Ikindi yatangaje muri iyo mpinyanyuro nuko abashinga amateka ba Uganda bongewe imyaka 2 ku myaka 5 bahura batorerwa ikiringo cabo kigiye ku myaka 7 bisigura ko ayandi matora abashinga amateka azotunganywa mu mwaka wa 2023. Abantu bashika kuri 9 nibo bamaze kumenyekana ko bishwe n'imbeho irenze urugero imaze indwi zitari nkinga muri Leta z'Ubumwe za Amerika kandi abakurikiranira hagufi bihe bavuga ko mu minsi iri imbere iyo mbeho izobica bigacika. Ikigo c'igihugu gikurikiranira hagufi hindagurika ry'ibihe kivuga ko amareta 40 yo muri Amerika ari abangamiwe kuruta ayandi. Ibitaro n'amavuriro vya Leta z'Ubumwe za Amerika vyakira ku munsi abarembye kubw'indwara zitandukanye zitegwa n'imbeho nyinshi. Igisagara ca New York kuno wa kabiri carahagaritse ukunguruza abantu mu mato kuko inzuzi zose zacitse amabarafu. Ntewe muri Leta ya Florida televiziyo y'Abanyamerika CNN yatangaje ko igisagara ca Orlando cuzuye inzuzi z'amaritiro kuri kuri ba mukerarugendo. Leta z'Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziteguriye gufatira ibindi bihano Korea ya Ruguru mu gihe ico gihugu cohirahira kikongera kugerageza ikindi gisasu ca nuclear. Ivyo vyashikirijwe kuno wa kabiri na Nikel, ambassador wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri ONU. Yavuze ko hari urukurukuru yuko Korea ya Ruguru iri mu myiteguro yo kugerageza iyindi missile. Ati ndugure twa mugina mu gihe ivyo vyoba nakabuza ko ibindi bihano vyoca bikurikira. Mu mwaka wa 2017 twari dusozereye ONU yafatiye ico gihugu ibihano vy'ubutunzi inshuro zitatu zikurikirana bisabwe na Amerika. Ibihano biriko birakora bikomeye ku butunzi bwa Korea ya Ruguru. Nchuti bakunzi bacu twongere tubifurize ikaze kandi tubamenyeshe kuri radio mukunda yumvikana ku FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3 andi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuga rwa internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na kuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cyacu tugihere mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi aho zimwe mu mpunzi zahungutse ziva mu ikambi ya Rusenda ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibandanya zija kwakira imfashanyo muri iyo kambi abavuga n'ijwi rya Amerika bemeza ko babiterwa n'ubukene ariko n'inzara ngo ntiri kure umenyesha makuru ijwi rya Amerika Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Bubanza
Inyuma ya kamo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ateye impunzi ziri hanze y'igihugu uko zohunguka bamwe barahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe gita impunzi HCR abandi baritahukana muri aba abashikiye ku mutumba Kagwema wo muri zone Gihanga ya komine Gihanga harabaguma basubira buri kwezi gutora ifashanyo igenewe impunzi mu ikambi baje bavamwe mu Rusenda iri mu gihugu kibanyi cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
urumva twagera ko turamugaba bimva ku nzara tukaraho kuguma ngaho inzara ikiratwiyije tukatwongera kandi tukagenda tugiye gupokera cyangwa twigarukira buri umuntu bamuhereza 15,000
nubu ino barapokeza bakanka kuduwa twege ngo twara hungutse ngo tuguma tujibube mbega natwe inzarira twiki tuguba dushaka nagafashanyo twege twahungutse data ariko turabura
uku gusubira gutora ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu Rusenda kwaba banyagihugu bavuga ko ahanini kuva ku kutitabgaho nabo mu ntwaro bo ku mitumba aho bavuga ko hafashwa abahungutse baherekejwe n'ishyirahamwe HCR gusa
bajya bo ku mutumba nibo babituma baca basubirayo kuko bavuga ati urabona nk'ugerageye gupokera uno munsi segiteri arandise aho kuvuga ati reka nandike na wa wundi ntashobora cya yiyandikira ba bandi nyene bafite amazina bakaca bagira amazina nka 10 ba bandi nabo baraho muhira ntibapokera bakaca biyumvira ati nubundi turiko turagirana turishwa n'inzara abandi bariko barapokera cabongera bakaca biki n'inzu bakagurisha kugira barabe yuko ukuntu boronka itike bakagenda none bamwe bariko barajya natwe inzara iratwishe umva wacu kuma nga tumugenda ukacuguye nyene
kuri ibi abajeje intwaro muri komine Gihanga bavuga ko ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bwatwaye ifashanyo y'amabati n'ibindi byankenegwa ariko ko batakwiwe bose musitanteri ndayisaba Leopold abandanya avuga ko yasabye abajeje intwaro ku mitumba gukora manama yabahungutse bose kugira bashobore kwitabgaho atawusigaye inyuma
twobamenyesha yuko muri uku kwezi ku 12 umushikiranganje w'intwaro hagati n'ingisho zo gukundisha igihugu yaragerageje kuvyukora araza afasha mu bantu baheruka guhunguka bari bahawe amabati bari bafise inzu zitameze neza kumbure ntibari gushobora gushashiriza abantu rimwe kuko ni intango kandi tugashimira leta kuri umugambi mwiza imyidogo yamahize n'ibintu bisanzwe bati ntihugitwa tutaronze mugabo twarabijeje yuko tuzuba natubashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone uko ari ababene gihugu atakubakumira kandi kuvyukuri turamaze no kwirira inama nabo bantu n'ubu twasavye yuko ku mitumba baza baragirisha amanama y'abantu bahungutse kugira ngo turabe ikintu catumye bagenda cyane cyane cabicotse inzara canke camaronko kugira ngo tubafashe tubahanure tubashigikire
ariko kandi uyarongoye komine ya Gihanga aranavuga ko harabikika mu ruja n'uruza rw'abasanzwe baje kurangurira imirimo itandukanye muri ico gihugu ca Kongo mu kuja gufata ibigenewe impunzi mu makambi kubwo kwifuza amaronko menshi
abantu bamafise bavuga nti ibintu byo gushaka amaronko hari abacu bagenda bakigira impunzi bakarondera ivyo bifungurwa kumbure bashaka kugurisha mugaso kuvuga ko ari inzara kuko twaragerageje nko twabitewemo akamo n'abadukurira mu ntwaro bati ni mubandanye mushigikirana haragiye na makomite yo gushigikirana rero ni vya bindi vy'amaronko duheruka kugurisha inama kugira ngo badufashe kuko hariho abo twasanze bafasha abandi mu kujabura abantu mu bwato bidafite mu mategeko twasaba tuti umuntu azuba akeneye kujayo ntitumuhuze kujayo uburenganzira bwiwe mugabo agende ku mutumba babizi kugira ngo tumenye ibyo agiye gukora iyo muri Kongo maze azagaruke atangorane
nubwo biruko abasore hamwe n'abagabo bavuga ko nyabuna inzara ishobora kubakwegera uko amabajabuka urubibe baje kurondera icyo bafungura muri ico gihugu cya Kongo bagira ingorane ahanini zifatiye kumwikeko bagirwa ko baba bajya kwifadikanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Twebwe nk'atwe turi abantu b'abagabo n'abasore, iyo tugiye kenshi turajyanwa n'inzara vraiment. Nuko buri icyo duhuye bukore, kimwe gusa tugiye nuko mu gihugu aho tuba tuvuye cyangwa imikati tuvuye, ntibaba batuzi, nta bintu bibi tuba dukora. Kimwe gusa baba utumwe n'irya nzara baca bagufata nabi, bavuga ngo ubugiye mu mugwano, ngo ugiye kwiga inkoho cyangwa ngo ugiye gufatanya na ba bandi bashaka kurwanya ubutegetsi mu gihugu, bagaca bibaza ko aribyo ugiye gufashanya nabo, kumwe ntibibaze ko hari inzara ikujyanye.
Abajeje intwaro ku mutumba wa Kagwema bamenyesha ko uharugwa ko ingo 3,600 babandanya bavuga ko imiryango imaze kumenyekana ko ifata ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu gihugu cya Kongo igera kuri 30. Aha tukibutsa ko komine Gihanga yageramiwe n'uruzuba mu mpera zo mu mwaka wa 2016, bamwe mu bari basanzwe mu bukene bakitaba Imana, abandi bagahunga iyo komine. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye duce tuvangaho i Bubanza, tunyarukire ku mugwa mukuru w'Uburundi Bujumbura, hanyuma yaho kuno wa kabiri habaye imanikwa ry'intonde z'abahawe ibibanza mu masoko ya Ruziba na Kinama. Hari abo mu Kinama batanguye kwidoga ko batisanze kuri izo ntonde. Umukomiseri arongoye isoko ya Kinama asaba naho biruko abatibonye kuri izo ntonde kwandikira n'ingoga umugujeje gutanga ibanza muri iyo soko imbere y'igenekerezo ya 18 rya kuno kwezi. Ibindi kuri no nkuru muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu i Bujumbura, Evariste Nzikobanyanga.
Inyuma y'iryo manikwa y'intonde ku masoko ya Ruziba mu Bumanuko na Kinama mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura, abahora badandariza muri ayo masoko bari ruhukije. Benshi bari bafise amakenga kuco bacaratumye iyugurugwa ry'ayo masoko aheruka gusanurwa riteba. Uburongoye umurugujejwe iyugurugwa ry'ayo masoko Ramadan Nkurikiye yabwiye abamenyesha makuru icatumye iryo yugurugwa riteba.
Icatumye duteba hanini nuko twadufise urutonde rw'abadandaza benshi ngo turavye ibibanza badushikirije igihe badushikiriza amasoko, tadufise ibibanza bike. Abadandaza bose basanzwe bakorera ngaha mu masoko ya Ruziba, isoko yo mu Kinama, baze barabe yuko barabe ibibanza byabo, barabe n'ibisabwa kugira ngo bace batangura imirimo yabo kujya ukuri kwanda. Umwe wese araraba ikibanza baba bamuhaye inomero, ama yamaze kuronga iyo nimero azoca tumbera ukomiseri w'isoko ajerekanye fishi.
Inyuma y'amasaha makeyi hamanitswe izo ntonde kuri ayo masoko, imyidogo yatanguye kuri bamwe mu Banyakinama bavuga ko batisanze ku ntonde. Bano bakenyezi ni bamwe mu bashimye gushikiriza ibitagenze neza mu gukora izo ntonde.
Bamwe ntibibonye ko nta nimero zari ku bibanza byabo ku mafishi yabo, ariko hari abandi bantu batomboreyemo yaratiswe ibibanza kimwe isanze amazina ku bibanza bibiri. None ibyo mumva bisigura iki ko hari abandi babuze? Urumva ifishi nari ndayifise, ifishi zibiri hari y'umwana wanje w'umukwe, hari n'indi fishe y'umwana y'undi muhungu. Inimero ntazi ariko wahura ko ifishi imwe iri ku nimero zibiri, ariko komiseri aratuzi. Ariko ikibanza baha ku ntonde batondetse ntitubibonye ko none bari kugira inguvu kubajya batabonetse kuri ntonde ntibatahe gutyo nyine.
Komiseri w'isoko ya Kinama avuga ko nimba hari abatariko bisanga ku ntonde, itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri iruhande y'izo ntonde ritomora neza icyo baca bakora. Jackson Tuyisabe avuga kandi ko abo batisanze ku ntonde boba ari abatakurikiraniye hafi ibijanye n'ibibanza bahora badandarizamwe muri ayo masoko.
Umuntu yisanze atari ku rutonde, imashini ishobora kuba yamusimbye cyangwa habaye akandi kagorane gatoyi, uwo muntu aca yandika ikete kugira ngo akandikira uburongoye umugwi kugira ngo ashobore gutunganirizwa. Ikindi nacyo twagira ngo tugira ko tubabarira ibi bikorwa ntibyakozwe no muntu ugatwe kiwe. Hariho umugwi washizweho na nyakubahwa umukuru w'igisagara cacu cha Bujumbura, bakoze bitanga batiziganya kugira ngo ibi bintu mubona bimeze uko bibe bimeze nkuko bimeze. Hari nabandi kandi usanga bitwa ngo bibuze ku mariste, ugasanga umuntu aheruka kuza mu mwaka wa 2010 cyangwa mwaka wa 2011 agacabona uno munsi kwa bubatse isoko ari soko ya kijambere, acaza kubaza ngo afise ikibanza mu isoko ryo mu Kinama, kumbe fishe yiwe iriko yuko aheruka kuriha mu mwaka wa 2010. Mucamwumva yuko nk'uwo muntu abaje kugorana, abaje kugira ngo gusa ateze ambutiyaje abandi badandaza basanzwe ari abadandaza.
Umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Bujumbura anarongoye umurwi ujejwe igikorwa cyo kugurura amasoko aheruka gusanurwa mu gisagara cha Bujumbura avunira akagohe abaronkejwe ibibanza ako nako kajanye n'ibikoresho bategerezwa kuzokoresha mu kubaka utuzu two kudandarizamwo
uko tuzokubakisha ibyuma na mbao zizosubira mu masoko bamenyesha yuko no mu yandi masoko bisanye byaheze mugabo tuko turaraba neza yuko atakwihenda kurimwo kore ibintu byiza kugira ngo abadandaza bose bumve yuko amasoko ari gwawo kugira mukuru gisagacha ujumbo yabemereye bose azasubira mu masoko bara bakoreramo
amasoko indwi yo mu gisagara cha Bujumbura nyaheruka gusanurwa muri komine muha haharurwa ne ayo nayo ni Ruziba Kanyosha Kinindo na Musaga muri komine Mukaza niso kimwe yo muri quartier Jabe muri komine Ntahangwa naho na masoko abiri ya Kinama na Ngagara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi ino mu Kinyarwanda ivyo tubafitiye muri kano kanya cha tubandaniriza mwi gisagara cha Kigali mu Rwanda tubabwira impunzi z'abarundi zibangaho mu Rwanda uko zahimbaje umwaka mushasha wa 2018 ni inkuru tubaza umenyesha makuru wacu mu Rwanda Desire Hatungimana.
Abantu bamwe mu barundi b'impunzi muri Kigali mu gihugu cy'u Rwanda bari bahuriye hamwe kugira basangire ibyishimo by'umwaka mushasha baracinya akadiho barasangira bikaba byaraboneka ko banezerewe umwe muri bo akaba yatumenyesheje ko naho bari mu ngorane bibungunganya bagashyira uburyo hamwe nabo bagahimbaza umwaka mushasha.
Ego umwaka mushasha twawuhimbaje neza naho turi mu buhungiro twaragiye hamwe n'abagenzi batandukanye turi kumwe mu buhungiro turashobora kuhimbariza hamwe umwaka na cyane cyane mu buryo buke dusanzwe dufise dukoreshejwe uburyo buke twashyize hamwe icyumwe wese afise turagerageza turasabika nicyo dufise kugeza aho twese turonka icumwe wese afata hanyuma ni no kuvyina turavyina mu kuryoherwa kose gushoboka umwaka wagenze neza abantu twarasangiye abagenzi bose bashoboka kandi byari byoshye cyane byari bihimbaye.
Uno mugabo wewe afise aho yisumamwo amenyesha ko guhimbaza umwaka mushasha byamye ari umugenzo ku Barundi amenyesha ko atabintu bihambaye bagize ariko ko binjiye mu mwaka mushasha mukanyamuneza.
Jewe nk'umuntu yahunze mu mwaka ko twawuhimbaje muri ubwo byo butoye umuntu abashobora kuba yarose hirya no hino afite agafaranga gatoya yogura agacupa yoshobora kugura n'akandi kantu twarashoboye kuja hamwe n'abandi tuba dusanganywe muri karitiye canke ho mukorana mugashobora gufata akantu kugira mu gihugu kame nk'uko n'ubundi mwahora mubigira mwamukareka kugira nk'ivyo mwagira mukiri mu mahoro mukamenya ko muri impunzi umuntu yagerageje akabona ko nyine nawe akibaho akabona umwaka arawusozera neza hanyuma umwaka nawe twinjiyemo akavuga ati dusaba Imana yuko ibibazo turimwo uyu mwaka dutangwe Imana yadufasha tukabivamo. Twaragerageje muri ubwo bushobozi nyine dusanganywe buto kugira ngo umuntu abone ko yaryohewe arangije umwaka atanguye uwundi ari kumwe n'abagenzi.
Mu gihe hari abahimbaza uwo mwaka bakanywa bakarya eka no kuvyina bakavyina hari n'abandi babona ko uwo munsi atacusigura mu maso yabo bivanye n'uko babayeho.
Aho nahimbaje sino kubije kuhimbaza umuntu awuhimbaza ari kumwe n'umuryango ari kumva umuryango wanje uri Burundi genda cyari ndi mu Rwanda umva nana santi mugira nani iki uburi impunzi nyine ariko inkiri mu Burundi nawe uhimbaza nkumva ko nishimye ariko ntanagimo n'icyo nishimye n'umwe handi bari mu mahama umva kera nawe uhimbaza turi benshi ariko ndumwe ntiwigeze ndyohera.
Benshi mu twashoboye kuganira bamenyesha ko uhimbaza umunsi mukuru w'ubunani bitakibashobokera kubera ubukene barimwo ariko ko bagerageza gusangira duke babashoboye kuronka mu mihani wabo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana nawe nyene arakoze. Ijwi rya Amerika tukabandanya tubifuriza umwaka mwiza wa 2018 aho muherereye hatandukanye urababera umwaka w'amata n'ubuki. Unaho nikaze mgenzi wanje ejo ni Mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu.
Nchote zirikuri jamerika mchigandro chubu zima turavuga kunga ruka za mazi mabi kubu zima. Mujugu chubu rundi halichibazo cha mazi chane chane mamaja ruguru yijihugu. Ahaba turaje vahura nichibazo chokuwa na mazi meza. Haraba koresha mazi omikiaga cha Tanganyika mugurujo utandukanye ayo wogamo niyo vamesara mimyenda. Ninayo mavoma wakaja kuya koresha mungo zavu. Ibi bigira ingaruka ku buzima bwabo muri kiganiro turaganira n'umuvugizi wa Ministeri y'ubuvuzi mu Burundi muganga Tadendi Komana aratubwira bimwe mu bibazo umuntu hanyoye amazi mabi yanduye ashobora kugira
uko byamazigishwa mu bijanye n'amagara y'abantu na cyane cyane muri amabwirizwa 10 y'isuku birumvikana yuko iyo umuntu anyoye amazi mabi bimugira ingaruka mbi na cyane cyane zerekeye indwara novuga zivuye ku nzoka inzoka zo munda nibyo bikunda gukarira umuntu yanyoye amazi mabi kuko abarimo mikrobe ugasanga rero kenshi umuntu arwara indwara z'inzoka inzoka z'ubwoko bwose hariho n'igihe usanga ashobora kurwara amibe kambere hari igihe hadukana bya cyakiza novuga nka korera cyangwa amatinya vuye ko anyoye amazi yanduye na cyane cyane yandujwe n'umwanda mukuru uba wakwiragiye muri ayo mazi aho rero ni ibintu byo kwirinda numvise neza yuko mu kirundo kibazo cy'amazi gihari ariko abatwumvirizano babwira bene gihugu yuko bogerageza naho atamazi ajyayo mu mabombo yo bahari bagakurikiza y'amabwiriza cumi y'isuku na cyane cyane ushobora guteka ry'amazi igihe imbere yo kuyanywa kandi bakirinda no ku ukono na mazi basanzwe bakoresha na hajya mu kiyaga bakirinda cyane cyane ko batamo inyanda inyanda yari yose yaba inyanda mikuru cyangwa ubundi bucafu kuko numvise ko hari nk'aba bariko baravoma iby'ubukene bw'amazi burahari ariko bakamenya neza yuko bo kwirinda kuyonona cyane cyane bakirinda kuyanduza biciye kujya kwituma ahantu hatarakazi kwa sugumwe hanyuma bagakoresha neza akazi ka sugumwe bagakaraba hanyuma ajya amazi bashoboye kuyakoresha bakayateka kugira ngo mikorobi irimwo ishobore gupfa imbere y'uko bayanywa.
Muravuga gukurikiza inama z'abaganga zerekeye isuku. Umuntu ashobora kubabwira ati jyewe isuku ndimo kugira isuku y'umubiri ndimo kwiyuhagira ariko ayo mazi agayafata yo mu kiyaga akayiyuhagira akiyuhagiza isabune ikajya mu mazi akameseramo iyo myanda yose ikajya mu mazi aramutse yatetse ayo mazi ntangaruka yagira mu mubiri w'umuntu
oya hagiye mu isabune naho biragorana novuga yuko bigorana kurusha aha impanuro twoba nuko mu byukuri amazi yo mu kiyaga ibyo bavyiza kumeseramo impuzu canke kogera mu kiyaga kuko ariyo basanzwe bakoresha mu byo gukindika canke mu kuyanwa bovoma bagaheza bakagenda bakabikorera ku musozi hanyuma bageze aho bayavoma naho ngo baje kuyanwa bubanza kuyateka kandi no mushiranganzi ko turatwara ikibazo by'ukuri gikomeye kuko ubukene bw'amazi burahari n'ibyo mu gihugu hagati na cyane cyane muri izo ntara zo mu buraruko icyo dukunda gukora twebwe nuko dufatanyije n'abakira neza duhora dushyiraho novuga isekeza na cyane cyane kubyerekeye amagara y'abana n'abakenyezi hakaba amasekeza yo gutanga ibinini by'inzoka nka kane mu mwaka baramubyumva muri kampani santemerapa aho abantu bose abana n'abapasoni bashobora kuronka ibinini byo kwica inzoka zoba ziri mu nda kugira ngo utahirize nayo ahandi turazi neza yuko ari ikibazo leta yitayeho cyo kuronka amazi meza abenegihugu bose.
Muganga Ndikumana, mwakongera gutanga nk'inama muri rusange ku buryo abantu bagomba kwifata suku amabwiriza 10 ayo mabwiriza mushobora kuyavuga muri make kugira ngo aba batayazi nabo bayamenye.
Kino novuga yuko muri amabwiriza 10 hariho novuga atatu ngendegwako yukwamiza ko novuga buri munsi. Ikintu cya mbere nuko abenegihugu bose bateza kuraba yuko bafite akaduka sugumwe kandi gakoreshwa neza hakaba gakurikiye hajya rero umuntu avuye kwiherera agaheza agakaraba amazi n'isabune. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nuko imbere yo gufungura abenegihugu bamenya yuko iyo bavuye ku mirimo bategerezwa kwirinda gufungura badakaraze aho bakamenya yuko mu buzima bwa minsi yose agasemo no mu rugo kama ari gombwa hanyuma iyo baheze gufungura naho nyine barakaraba imbere y'ugufatano bwa gufungura ibyo kurya bidatetse byari ibyamwa ibibona biva ku ibarabara bakabironga neza amazi neza hanyuma ikindi nacyo ajya amazi byagarutse biravugwa yuko benshi haba nk'umujyantara za Kirundo na Muyinga canke za Nyanzarake ahambere hananiye Tanganyika udasanga bafite amazi menshi neza y'amabombo uheza rero bakamenya yuko bategerezwa kuyateka akabira kandi bakamaba yafundikiye ibyo nibaza yuko ibyo ari ibintu bivuga ngendegwa ko ikindi nacyo ni ukwirinda by'ukuri gusandaza umwanda hajya ku mitumba kuko harimo nk'inzoka ziraheza zikaca zijyana n'amazi y'inkukura zigasubira muri ya mazi kanere basanzwe bavoma mu masoko cyangwa mu ruzi cyangwa mu mbuga mu biyaga ikindi nacyo ni uko iyo umuntu abonye ko akitwe n'amagara na cyane cyane yari kararibwa cyangwa yatanguye kumera gucibwamo atorindira umwanya muremure yoheza akiva hegereye hasi kugira ngo bamupime barabe ko ari inzoka hanyuma bamuhumuke n'ibyo navuga nayo ahandi turize yuko leta nk'uko nabivuze ikibazo cy'amazi ari ikibazo nkoramutima iyo kubikora ku buso hari isohoka amazi yohashika hanyuma mu kurindirira abenegihugu bamwe bazi yuko ukugikimunsi ari inkingi y'amagara leta.
Ndabashimiye muganga Ndikumana Tade kuri ibisobanuro muduhaye. Ndabashimiye namwe nshuti mwarimo duteza amatwi. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Mugenzi wacu Jeni Mukankusi ku kiganiro cy'amagara y'abantu yadutunganirije cuno munsi turiko turasa nk'abasozera iwanyu mu ntara y'uno munsi ariko mu kurindira yuko umwanya ugera reka tubumvishe kano karirimbo uvuga nako umuririmbyi witwa Vestine w'umurundikazi
mugisha kawe mwami kumusazi wawe ni hobi ndoneka dura niwe gusa unabura ninyishu niwe gusa unabara
akaririmbo uvuga Kavestin muririmbyi kazi w'umurundi karirimbo k'Imana akabona ko rero duce dusozerera ko ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mu ariko muratwumviriza bivuye ku mutima ndabashimire mwakoze cyane amenyesha makuru bacu batandukanye barijya nino bagize ico baterera kugira ngo kino kiganiro gishoboke Hano muri studio ya 18 Washington DC mari kumwe na Jewe Diane Nahazwe nifatikanije na mugenzi wanje Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma hamwe na engineer Joe twemi twifurize kuroranirwa ijwi rya Amerika murabandanya mu ndimi zitandukanye ariko twe tubararikiye nka muri isanga muzakurikirana saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 na makuru avugwa mu Burundi igice saa 1:30 uruganda rubategura rukongera rukabashikiriza makuru muri rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ruraza kugaruka rubabwira yavugwa muri Afrika n'iganiye